iri n'Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabamukije nshuti mwese muduteze amatwi uno munsi wa kane itariki zitandatu z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2017. Muri kumwe na Fidel Niyongabo.
Inzara wayikwehehe ufite imibare yawe. Nuko twafashaga abantu cyagiye hari izuba ryinshi. Noneho nyuma yaho imvura iguye turabafasha ariko ubu ngubu barihije.
Uwo n'umushikiranganji w'ikigega n'imigambi ya Leta w'u Rwanda Claver Gatete avuga ko atanzara iri mu gihugu. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigarukwa ko mu kanya kari imbere. Nyamara reka dutangurire ku makuru avuga hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Rosine Munezero. Aramutse Rosine, umwanya ni wawe, dushikirize amakuru waduteguriye.
Mwaramutse Fidel, mwaramutse namwe mwese tuzindukanye kuri radio Ijwi rya Amerika. Amakuru avugwa genoi no kwisitu ya here mu gihugu cha Tanzania. Muranunga igihugu cha Tanzania cyahamagariye Repubulika iharanira demokrasi ya Congo kurekura abanyagihugu bacyo 21 batwawe mu mpera z'ukwezi guheze n'abagwanyi b'umuhari w'aba Mayimayi ukorera muri ako karere ka Afrika yo hagati. Mindi Kasiga, umuvugizi w'umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu muri Tanzania, yatangaje kuri televiziyo ko abo bantu 21 bari kumwe n'abanyekenya 3 bari batwaye imodoka yo mu bwoko bw'ikamyo ikorera amashirahamwe 2 yo muri Tanzania. Kasiga avuga kandi ko banyururijwe mu ntara ya Kivu y'ubumanuko mu gihe bari ko bagana mu kibanza cyo gucukura ubutare bw'inzahabu inamoya mu ntara ya Maniema. Igisirikare cha Congo gisanzwe kiri mu ntambara n'uwo muhari w'abamayimayi cyatangaje kuri uyu wa gatatu ko 12 muri abo bantu basize ubuzima muri izo ntambara. Ivyo bikaba byateye uruhagarara igihugu cha Tanzania ari naho caciye gisaba leta ya Congo gufata mu minwe ico kibazo. Umutegetsi mu gihugu cha Somalia yatangaje ko abarwanyi bashika kuri 13 b'umuhari ya Shabab baguye mu gitero cyakozwe n'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafatikanije n'abasomaliya mu gisagara cya Kismayo. Mu itangazo ryasohowe n'umusirikare mukuru wa Amerika ku mugabane wa Afrika kuri uyu wa gatatu, avuga ko inteko za Amerika zakoze igitero cyo kwivuna abagwanyi ba Shabab mu masaha ya kare kuri uyu wa gatatu. Iryo tangazo ntirivuga kubijyanye n'abasirikare cyo kimwe n'ibikoresho byaba byarakoreshejwe muri ico gitero ku mvo z'umutekano. Inama ya mbere ya President Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na mugenzi wo Burusiya President Vladimir Putin izobera mu gihugu cy'Ubudagi mu gihe bazoba bitabiriye inama y'umugwi G20 ihurikiyemo ibihugu bya rutura. Ibiro bya President Putin byatangaje ko bimwe mu byo abategetsi bazoganira hari mu bibazo bijyanye n'iterabwoba Syria hamwe na Ukraine. Ni mu gihe ibiro bya President Trump yatangaje ko President Trump ariwe azi ibizovugirwa muri uwo mubonano, bikavuga kandi ko ari umubonano usanzwe. Hannah Thorburn akorera ikigo Hudson gikorera hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amenyesha ko iyo nama ishobora kuvamwo umuco kubijyanye n'inyifato ya President Trump ku gihugu cy'u Burusiya. Yamara kandi ngo iyo nama ishobora kugarukana imigenderanire myiza mu gihe hari amatohoza abandanya ku ruhara rw'Uburusiya amatora y'umukuru w'igihugu cya Amerika yabaye mu mwaka uheze. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje kuri uyu wa gatatu mu nama y'umutekano ya ONU ko yiteguye gukoresha uburyo bwa gisirikare mu ntumbero yo kwikingira ibitero bya misile bikorwa na Korea ya Ruguru. Yamara ko byoba byiza habanje gukoreshwa uburyo bwo kuganira hamwe n'ubutunzi. Nikki Haley aserukira Amerika muri ONU avuga ko inteko za gisirikare za Amerika ziri muri Aziya y'ubuseruko zigavye. Haley yabwiye nako inama y'umutekano ya ONU ko bazozikoresha ari hamwe bikenewe, ariko ko batifuza gushika kuri urwo rugero. Liu Jiei aserukira Ubushinwa muri ONU yateye ivyatsi ivyo bitero vya misile Korea ya Ruguru iheruka gukora mu kuvuga ko ari ukurenga ku mateko yashinzwe na ONU. Yamara ntaco yavuze kubijyanye n'ibihano bishasha. Yahakanye kandi icyiyumviro cyo gukoresha abasirikare mu karere ka Korea. Muri Venezuela havugwa abanywanyi b'umugambwe wa President Nicolas Maduro bakikuje ingoro y'inama nshingamateka bafise ibigwanisho. iyo nyubakwa irimwe abashinga mateka batavuga rumwe n'ubutegetsi bashika kwijana na 12 abanyagihugu hamwe n'abamenyesha makuru. Umwe mu wagizwe imbohe muri iyo nyubakwa yabwiye Ijwi rya Amerika ko batariko bararekugwa kandi ko kugerageza kuva muri iyo nyubakwa bisa no kwiyahura. Iyo nyubakwa ikikujwe kandi n'abajejwe umutekano yamara bivugwa ko ataco bariko barakora kugira abigizeyo abo bitwaje ibirwanisho bashobore kandi no kurekuza abagizwe imbohe. Abanywanyi ba Perezida Maduro basaba ko inama nshinga mateka itanga imihoho. Mu gitondo cyo kuri wa gatatu mu nyubakwa inama nshinga mateka hari hadutse imishamirano yatumye abantu bashika kuri 15 bakomereka. Perezida Maduro yaratangaje ko hatekanijwe amatora adasanzwe ku itariki ya 30 z'uku kwezi kw'indwi mu ntumbero yo guhindura ibwirizwa shingiro. Avuga ko aribwo buryo bwonyine buhari bwo guhagarika izo ntureka. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe bakavuga ko nyabuna ayo matora yarakwiye gukorwa n'abanyagihugu kugira bamemeze nimba bakeneye ibwirizwa shingiro rishasha. Tugutse ko haheze amezi atari make igihugu cya Venezuela kirimwo intureka za politike n'ubutunzi. Imyamamazo y'urutavana ko ikorwa ku mpande zishikiye leta n'izitashikiye zikaba zimaze guhitana abantu bashika kwijana. Abaserukira ibihugu by'Uburusiya, Turukiya na Irani batangaje kuri uyu wa gatatu ko batashoboye kumvikana ku bijyanye n'uturere turi mu intambara muri Siriya mu biganiro byari by'abahuje i Kazakhstan. Ibihugu by'Uburusiya na Irani bisanzwe bishikiye President Bashar al-Assad byaremeye gukorana na Turukiya isanzwe ishikiye abarwanya leta ya Siriya mu ntumbero yo gushinga intara zine zegeranirizwamo abantu bari mu turere turi mu intambara.
Urakoze Rosine ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC n'umwanya w'amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda. Aho mushikiranganje rero ikigega n'imigambi ya leta n'ikigonya Rwanda kijejwe gutororokanya ibiharuro mu bisata bitandukanye batangaza ko ubutunzi bw'u Rwanda mu gice cya mbere cy'umwaka w'ibihumbi 2017 bwiyongeye kuri kimwe n'ibikindwi ku ijana. Ibindi kuri inkuru turabishyikirizwa n'umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Asumta Kaboyi.
Mibare yatangajwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurisha mibare igaragaza ko ubukungu bw'u Rwanda mu gihembwe cya mbere cya 2017 bwageze kuri miliyari 1,817,000,000 bwiyongereyeho 1.7% ugereranije n'igihembwe nk'iki mu mwaka wa 2016 aho bwari kuri miliyari 1,596,000,000 mafaranga y'u Rwanda. Ibipimo kandi bigaragaza ko ubuhinzi bwazamutseho 3.3% mu gihe inganda zamanutseho 1%. Minisitiri w'imari n'igenamigambi bwashyiraga hanze umusaruro mbumbe w'igihembwe cya mbere cy'umwaka wa 2017 itangazamakuru ryabajije uyu muyobozi uburyo hasobanurwa ko ibiribwa byiyongereye kandi ku masoko hirya no hino bigaragara ko ibiribwa bihenze hafi ya byose ndetse hakumvikana hirya no hino abaturage bumvikanisha ko batabona ibyo kurya bihagije abandi bakemeza ko bafite inzara. Mu gisubizo cyatanzwe na Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Claver Gatete yumvikanishije ko ntanzara iri mu gihugu.
Inzara wayikuye hehe ufite imibare yawe? Nuko twafashaga abantu cyagihe hari izuba ryinshi, noneho nyuma yaho imvura iguye turabafasha ariko ubu ngubu barijije. Ubu ariko tugiye kureba kuri demand yacu y'abantu dufasha duhe ibyo kurya kuko bose barijije ubu ngubu. So sinzi aho inzara aho ngaho ikora. Then ikindi cya kabiri ngira ngo mu kwezi kwa kabiri nibwo inflation yageze hejuru cyane kuri 7.8%. Kuva icyo gihe ibiciro zamuka ry'ibiciro ryagiye rigabanuka kugeza ubu ngubu. Ariko ibi ngibi ntaho bihuriye n'inzara kuko nta nzara dufite. Ikindi cya kabiri ibiciro inflation iragenda imanuka ntabwo igenda izamuka.
Ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare kigaragaza kandi ko umusaruro wa serivisi n'amahoteli wazamutse cyane ku kigereranyo cya 17% bitewe n'inama zinyuranye u Rwanda rugenda rwakira. Ibi bikaba mu gihe kandi umusaruro w'ibyo u Rwanda rwohereza mu mahanga cyane cyane ikawa n'icyayi byaragabanutse kuri 24% bitewe n'uko umusaruro w'ibyo bihingwa utabaye mwiza. Muri rusange leta ikishimira ko umusaruro mbumbe wazamutseho miliyoni zisaga 224 mu rwego rw'ubukungu bisobanura ko ubu Abanyarwanda muri rusange ubukungu bwabo bwifashe neza nk'uko twabisobanuriwe n'impuguke mu bukungu Birasanya Murinda.
Raporo y'amezi angahe ashikaza ko ubuzima bw'Abanyarwanda bwarushaho kumera neza, urumva ko uwaredeye ihanira hari gahunda rere icyangwa yuko hari abanyarwanda bafite cyane kusha benshi badari bagakize ibyo ntabwo nta mbona nta sana mbona rihari kandi amaraso harabivuga kuntu yifashe yo kubuzima barushaho kumera neza icyitegererezo gikomeye warebera ku myaka y'abantu ubungubu ukuntu ihagaze yaba itarafekisitasi ukuntu imeze yazamutse cyane ukarebera ku bantu ubungubu bafite akisesi ku mavuriro ukuntu bameze ubungubu benshi bariyongereye by'amashuri byerekeye ibitafurizo kibita abantu bashobora kuba babura cyangwa se barya nabi iki kintu gihugu cyagabanutse cyane cyane mu buryo bugaragara ni ingero wakwifasha bigaragaza neza yuko ubuzima bw'abantu bwagiye buhinduka kandi mu buryo bugaragara cyane.
Minisitiri w'imari n'igenamigambi ambasaderi Claver Gatete ashimangira ko intego igihugu kihaye ubukungu buzazamuka ku kigero cya 6.2% muri uyu mwaka izagerwaho. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu Burundi umugwi ujejwe agateka kazi na muntu CNDH umenyesha ko kuva mu mwaka w'2016 gushikwa muri iki gihe abantu 499 bishwe barenga 120 baranyuruzwa naye abarenga 90 baborezwa igufa. Ku munsi wa gatatu mukuru wa CNDH Jean-Baptiste Baribonekeza yagiye mu nama nshingamateka gusigura icyegeranyo cy'uko agateka kazi na muntu kari kifashe kuva mu mwaka w'2016 gushika ubu. Ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Eroge Wirikaneza.
Muri iyo raporo umugwi w'igihugu wigenga ujeje wateka kazi na muntu CNDH usigura ko mu Burundi umutekano wiyongereye ugereranije umwaka w'2016 n'igice cya mbere cy'2017. Ariko nubwo biri uko uwo mu gutanga ibitigiri by'abantu bitari bike bishwe abanyurujwe canke bafunzwe hadakurikijwe amategeko. Kuva mu mwaka w'2016 nk'akarorero icegeranyo cerekana ko abantu barenga 120 banyurujwe, 20 muri bo banyurujwe mu mezi 6 aheze, abarenga 400 baricwa harimo 69 muri iki gice ca mbere c'2017, naye abarenga 90 barabarezwa igufa, ab'uyu mwaka bakaba ari 23. Iruhande yaba abantu barenga 830 barahagaritswe hadakurikijwe amategeko, abarenga 780 bakaba batawe muri yompi mu mwaka uheze. Iki cegeranyo hari bamwe mu bashinga amateka kitanyuze
muri iki kigabane kijanye n'amadruwa ya matente o druwa flavi ya makaya ma legasi mwagiye muvuga ama disparisi ya matoruti hariho inurakine iboneka mu muri iyi rapo au niveau des sources d'information ngizi inzego z'igihugu mwagiye muvuga lekazo bafiable mu gihe daro rapo mwagiye muramansiona la vie des institutions cite concerne bakagira icyo babivugako kuko umuntu arashobora gukonfonda encadre. Mugabo wali karakora nawe ugasanga kumburari mu burenganzira
araho muvuga yuko mwakiriye amaprente 2033. allegation de violence des droits de l'homme. Mugabo mukatugira yuko requête écrite ari 217. Bega zo printed zindi ubujyo buzakiramo nubuhe. Bega abo bandi bobo n'abo musanga uri ko mukora kwaza raporo za ndondeza.
Umukuru wa CNDH arahumuriza ko we nabo bakorana bashishoza mu gikorwa cyabo. Jean Baptiste baribonekeza.
Icambere cyose. Nkuko nama nabishikirije n'ahandi CNDH ivuga ivyo yabonye, ivuga ivyitabonye. Ni kuvuga iyo hariho ibintu tubona yuko biza suform ya maondi ngo bavuze ukuca ngo nakayamwiye uzobona ko kenshi bitaza muri raporo biri mu bituma uzobona yuko iyi raporo yacu kenshi ikunahakaro gutandukana niyo ama ONG amwamwe ashikiriza amashyirahamwe amwamwe nta bintu byo kuvuga ngo by'urusaku tushyira muri raporo turagerageza kugira ngo ibyo tuvuze bibe ari ibintu bifise icyo bifatiye.
Abandi bashinga amateka nka Daniel Gerard ndabirabe bibaza kumugwisa ni dash ukora unezereza abantu bamwe bamwe kugira ngo ntutakaze amanota imigwi y'ibihugije ariko atakaze na muntu ihabwa hafatiwe ku masezerano y'i Paris mu Faransa.
Mwebwe turabona nk'ahantu muvuga ngo abantu barishwe abantu barabura ko mutavuga ngo mutugire muti ko arabashobora kuba bari muri Congo harabashobora kuba bari muri Tanzania je ndibaza ko harya ahantu mwavuze ngo bashaka kubamanukana kuri nivo yo hasi ndibaza ko vyabateye ubwoba nawe mukaba muvuga muti reka basi ibintu mufyoroshe muvuge musharije uburundi leta y'u Burundi kugira ngo bariya bashobora kubamanura mu rugo mubase n'ababavugira neza gucyo noneho cyo muje mu rusimbe tuvugire neza barya bo hanze kugira ngo batureke noneho muri rwagwego kwa a
ariko abandi nka gatondwasa basanga uwo mugwi wakoze cyo wiyemeje
kiwe nipfuza yuko nk'abashinga amateka twotahura yuko uyu mugwi ni waba ushinzwe gukurikirana ibibazo by'agateka kazi na muntu ugize ukinegura ko tutoca tufata yuko woba ukoze ibinyuranye na manda yawo
rimwe na rimwe harwo dushaka kugira arashavu muganda agenda ababwire yuko ibi sagaseshwa no muri byarabaye cyangwa bashaka kuba bibanuno munsi.
Hari n'abashinga amateka bifuje kumenya ikibanza umukuru wa CNDH ama raporo y'amashyirahamwe mpuzamakungu baribonekeza asanga hari iby'abantu badakwiye guta ku mwanya.
Na uvuga ngo iyo raporo yashyikirijwe na Imana yatubushaga na Nations Unity ngo nshobora kujamwo kose birashika ugasanga baronse amakuru atariyo. Igihambaye rero nuko igihugu kitoja kuri defensive nuko igihugu twamenya ko ari cyacu ikintu ari cyo kivugwa no Murundi kivugwa no munyamahanga kivugwa n'ishyirahamwe cyangwa kivugwa no wigenga ari cyo tugifata nka nkama hanyuma tugafata ingingo zibereye kugira ngo nimba ari kibi ntikibandanye kikaba ari cyiza naho kibandanye naho bari bakigwanya nimba raporo isohotse ikaba irimo ibintu mu bintu 160 ari byo ivyo 160 tubikoreshe twiyubake ivyo 40 tuvyigize
ikiceganyo cha CNDH gisohotse inyuma y'umunsi umwe hasohotse ikindi cishiramwe mpuzamakungu FDH cyavuze ko nimiburiye buri abantu 1200 bagandaguye mu Burundi kuva mwaka w'2015 hagati y'amajanane n'amajanicenda baranyuruzwa n'abarenga ku 1000 batabwa mu mabahera atandukanye. Iyi raporo ya FDH yari yamirijwe n'abategetsi b'u Burundi batandukanye. Eroje Burikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Muri icyo gihe muri raporo ryasohoye ku munsi wa kabiri ishyirahamwe mpuzamakungu ryita agateka kazi na muntu FIDH, Federation Internationale des Droits de l'Homme, mu rurimi rw'Igifaransa, rivuga ko mu myaka ibiri ibintu byayangaye mu Burundi. Icyegeranyo cya FIDH cyerekana ko abantu batari munsi y'1200 bishwe kuva mu mwaka w'2015, abari hagati y'1499 baranyuruzwa na yabagera ku 1010 barafungwa. Twavuganye n'umuyobozi wari igiteka Anshe Niko yagize atangura avuga ko kenabona itandukanirizo ry'ibitigiri bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe agateka ka muntu FIDH n'umugwi ujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi CNDH.
Muri iteka turaze itandukanizo y'ibyo biharuro bibiri bitangwa na FIDH hamwe na iteka n'ibyo bitangwa n'umugwi ukwikana agateka kazi na muntu rwego rw'igihugu mu Burundi CNDH. Turiko turaba nuko tubona ko CNDH yahindutse no twovuga igikoresho cya leta aho ivuga ibiharuro bitababaza leta guko turiko turaraba mu biharuro dufise n'imiburiburi hariho nk'ibiziga 237 zatowe hirya no hino ukaca wumva n'ibyo biharuro ibyo n'ibiziga biboneye ukabona n'abantu bazimiye barenga 400 ukabona n'ibyo biharuro by'abapfuye 12 nabaje guko naho mvuga nti icyerekana ko babaye igikoresho cya leta n'icyahe nuko amashyirahamwe yakurikirana agataka kazi na muyobozi yahagaritswe ntivuga izinduru nyabuna nyabuna reka wo gukubana uvuga amashiramwe nka ligiteka n'izindi za abaparteneri uvuga ba sendi hase bakorana bogiye barususikanya mugabo ntahigeze ikoma induru ubu nta n'ibindi shiramwe biri mu gihugu murazi ko ofisi yo komisari ya duro duro nanye nitakijya bayihagaritse ibikorwa itagikora n'abaobservateur wa Union Africaine nabo nyine bahari atandukanye ariko barakaba batarari kuba gukora ibyo byose bikerekana yuko cyatumye CNDH inuma igituma itanga ibiharo bitonyi ni kugira ngo ikorere ntibabaze leta ikore mu kuvuga mu ntombero ya leta y'ukutavuga ibiriko biraba kugira ngo ntiyagiramira nagira itabara bagira ati ni nko mu bindi bihugu ntanzira ikirasha naho abantu bahonye.
Iyo raporo kandi y'ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu FIDH iravuga ko mu gisirikare ku rwego rw'intwazangabo kubahoze bari mu gisirikare cya kera bariko baratotezwa bamwe bakicwa mu izo ntwazangabo abandi bagatuzwa bagahunga mu ntumbero uko iyo raporo ivuga ngo yugutuma icyo gisirikare kigigwa nabo mu bwoko bumwe mu bivuga kwi
nitega twebwe sagasishura muri murabaraze aba abajenerali amaze kwica mu bwoko bw'abatutsi n'abakoroneri ukabona abandi bataye bakomoka bari mu buhungiro bahunze ukabona ndetse mbese ni umusirikare gusa ni no mu rwego rucungera umukuru w'igihugu nabo nyine niwe wita documentation nabo nyine harimo amaze kwica ari mu rwego rw'intwazangabo ajere tukagira tuti ni sagasishura muri niko murarayi kudakogwa mu Burundi bagomba novuga guhonyanga bimwe zari haruho zavuga muri akorda rusha yuko bitakivugwa igisirikare gisigaye kizizwe n'ubwoko ndetse mbere sinovuga ubwoko bumwe kuko n'abavuye mu yindi miharigwana batari muri CNDD-FDD noho twavuga nk'aba FNL hari abo bamaze kwicwa nabo umuntu wese barishobwe rwo hejuru ku batutsi akicwa n'abandi batumva uwo mugambi yuko igisirikare cyokorera umugambi uri ku butegetsi gusa bibaza yuko batoba bashyigikiye umukuru w'igihugu nabo bajamwo niho ubona ko harimwo n'abahutu b'intwazangabo bamaze kwicwa baba abari muri CNDD n'abari muri FNL.
Turabashimiye yari Anshel Niko yagize ayoboye Ligue Iteka. Twariko turavuga kuri raporo yasohotse ku munsi wa kabiri y'ishyirahamwe mpuzamakungu rijerwa agateka ka muntu FIDH. Murakoze kuri iki kiganiro.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda i Washington DC. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Pierre Nkurunziza yatangaje ashimitse ko agiye gukora uko ashoboye kose kugira abantu bapfa bishwe n'ikiza cya sida bagabanuke ku rugero ruboneka, ndetse kugezaho atawufa canke ngo yandure muri kazoza ko hafi. Icyifuzo cy'u Burundi nuko gushika mu mwaka wa 2022 abicwa na sida bagabanuka gushika ku bice 60%. Mugenzi wacu Aloyce Bigirimana yaganiye na Richard Manirakiza, icyegera cy'umuyobozi w'umugambi w'igihugu jejwe kugwanya sida mu Burundi PNLS. Atangura avuga ho leta y'u Burundi gejeje ikivi cyo kugwanya sida muri iki gihe.
Twebwe ikintu twibanze ko nukwisunga amategeko mpuzamakungu n'imigambi mpuzamakungu twihaye kugira ngo kizatwonyagana sida kigabanuke n'ingaruka mbi zacu maze gituzwe burundu 2030. Ndababwire ko ihangiro twihaye 2020 twifuza ko abantu 90% bagenda mu mugera wa sida baba babizi. Rero dukora ibishoboka byose kugira abantu bitinishe, na cyane cyane duhereye ku bakenyezi numva dukwitinisha tubone ingene amagara yifashe. Tuvuga kandi ko 90% abo bitinishije dusanze bagenda mu mugera wa sida baca baza ku muti. Bamaze kuza ku muti turabatunganiriza n'ibigo bijejwe kutunganiriza bene abahinga babinonosoye kugira 90% nyene bashike ku rugero umugera ubutakiboneka mu mubiri wabo ibyo bita charge virale indetectable n'ubwo ni 93 tuko turakorera ko gushika 2020.
Bari nakubajije ikibazo cyaho ibiharuro by'abarwaye bigeze
ego ibiharuro by'abarwaye abagwayi tugeze kubarenga 72,000 ariko bari ku muti 65,000. Murumva rero ko bose batari ku muti. Twifuza ko rero twati mu ntego turiko turategura mu migambi dufise ni uko abantu bose bari ku bagenda n'umugera baca ku muti bose ku mugambi mpuzamakungu witwa kupima no guca babi mu gifaransa bavuga teste et traite ukuvuga ko uwo tuwo dupimye acaza ku muti uyo n'umugambi twita mu kirundi ko kuja kumwe n'ibindi bihugu bikwisi ni ishyirahamwe mpuzamakungu OMS iduha intumbero uwo mugambi rero twa unonosoye ngaho iwacu kuva muri mwaka uheze. Ubu rero twabyiteguriye kugira ngo haboneke ibikoresho haboneke n'abaganga bafite inyigisho maze abapimye bashobore bataza ku muti buno nyene. Ibyo bidufasha ko bagiye ku muti buno nyene baca bakurikiranwa kugira ngo dushike ku ntumbero n'icyubahiro mukuru w'igihugu yashikirije yuko abitaba Imana bogabanuka.
Kuva mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1983 hatanguye kuboneka umurwayi wa sida wa mbere leta yacitanguza urugamba rwo kurwanya icyo kiza. Tukavuga ko imyaka 34 iheze sida ikiri intambamyi ku magara y'abantu. Umuntu yokwibaza icyo mugiye gukora muri iyi myaka mike mwihaye kugira muzobe mwakiranduranye n'imizi umukenyuro mufise nuwahe?
Leta y'u Burundi ifatanije n'abayifata mu mugongo twamaze kudukorera ku migambi y'imyaka 5. Ubu rero umugambi ariko turakorera ko ni w'2012 2014 2017. Ubu kibundi muri uyu mwaka nyine ayo muri iki gihe turavugana turi kumwe n'abahinga n'inzego zose n'ibisata byose byo kurwanya sida two turategura umugambi w'2018 ubwo dushikana mu 2022. Aho rero tugize uwo mugambi cyo gita plan d'action abadufata mu mugongo baraheza rero bagatanga intererano yabo abo ni benshi aba muri fomu ndi amukigaye mu makungu cyangwa leta y'Abanyamerika n'abandi babifata bya UNIBIRI ngaha yaba UNICEF n'abandi na OMS na UNICEF na UNICEF na PAM n'abandi abo bose baheza bagaterera kugira ngo habe ibikorwa bijyanye no kwikingira bijyanye no gukurikirana abagiye kwa muganga bijyanye no gukurikirana ibyo bikorwa kugira ngo bari kubikorwa neza. Aho muri icyo gihe hari abahinga batagufasha hakaba n'ibikoresho ibyo bikoresho bikaja mu ntara hirya no hino turiko tugerageza dufashanije nabo banyene badufata mu mugongo kugira ibikoresho bikwiragire mu gihugu cyose maze abantu bashobore gukurikiranwa iyo bari kubona kuvura kuza kwa muganga kugira ati ibiharuro byawe bipimo bigeze ngaha kugira ngo nawe ubone ko wikwatora mitende. Ibyo rero nicyo rero turiko tugerageza turakora dukoresheje kuri iyo migambi y'imyaka 5 ibyo bita plan d'action. Icyo turiko turakora ni uburyo buva uburyo tubufata ubuhabwa na leta ubwayo tukabuhabwa n'abasanzwe badufata mu mugongo.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Hoye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. ukurikije ijwi rya Amerika huri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
nshuti mwarimu duteza